Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro Murisanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Rwema. Izuba ryinshi n'amapfa mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba byatumye abaturage benshi bugarizwa n'ikibazo cy'inzara. Ibyo benshi bemeza ko byatewe ahanini n'imihindagurike y'ibihe. Urugero, mu gihugu cya Somalia haravugwa abantu barenga 100 bamaze kwicwa n'inzara. Amakuru dukesha abanyamakuru bacu bakorera mu Rwanda avuga ko hari abantu bari gusuhuka kubera ikibazo cy'inzara. Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko abasuhuka berekeza mu bice bitandukanye by'imbere mu gihugu no hanze yacyo muri Uganda. Ibi byose biraterwa n'izuba ryavuye igihe kirekire. Ubuyobozi mu Rwanda bukomeje guhakana ayo makuru, bukavuga ko nta nzara ihari kandi nta n'umuturage urasuhuka. Mu Burundi, mu minsi ishize tumaze iminsi tubagezaho amakuru ajyanye n'ibibazo by'inzara n'abaturage bamaze guta amago yabo kubera ibibazo bishingiye ku ibura ry'ibiryo. Ubuyobozi ntibubihakana, nubwo bwemeza ko icyo kibazo kitaragera ku ntera nini. Mu cyumweru gishize, ubwo yari mu ntara ya Kirundo, imwe mu ntara zari zimaze iminsi zugarijwe n'ikibazo cy'inzara, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yavuze ko inzara iri mu Burundi igende ka ugereranije n'ibindi bihugu.
Mu bindi bihugu birakomeye cyane. Mwega haruguru yacu hari inzara kubera uruzuba. Muri Tanzania hari inzara kubera uruzuba. Muri Kenya hari inzara nyoyo izuri nzara. Abene ry'ubarenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara. N'ibitungwa biri kubirapfa. Tubandarije mu Buganda nuko nyene. Tujye muri Ethiopia nuko nyene. Tujye muri Zimbabwe hoho byarunyutse. Murumva neza yuko akazi atazi umwe, ariko twebwe biragendeka. Dukomeye amashimano yacu. Abarundi turivugisha twatuye gushimira Imana gusumba ibindi bihugu, kuko naho twabonye uruzuba ari iwacu nta bantu baricwa n'inzara, nta bitumba byacu biricwa n'inzara. Birashika, ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uvuga ko inzara iri mu Burundi igendeka ugereranyije n'ibindi bihugu. Nubwo leta ivuga ikibazo cy'inzara mu Burundi ko kitari ku rugero runini, aho mashyirahamwe amwe adaharanira inyungu za politiki mu Burundi siko babibona. Ishyirahamwe rishinzwe kurwanya igiturire n'abasesagura amatungo ya leta Olcom rerutse gusohora itangazo risaba leta kwemera ko hari ikibazo gikomeye cy'inzara mu gihugu. Mu kiganiro muri Sanga cyanone twatumiye Bwana Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Olukome. Bwana Rufyiri, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga. Bwana Rufyiri, muranyumva?
Ndabumva cyane murakoze gose.
Umaze kumva ibyo umukuru w'igihugu avuga ku kibazo cy'inzara mu Burundi, aho yibukije ko ikibazo cy'inzara mu Burundi kigendeka ugiranije n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mbere yuko tujya muri raporo mwasohoye ijyanye n'iki kibazo cy'inzara mu Burundi, wagira icyo uvuga ku byo umukuru w'igihugu amaze kuvuga?
Mu bisanzwe abanyepolitiki iyo bariko barashikiriza amajambo ya politiki, twebwe turafise ingene tuvyakira n'ingene tubibona. Mu bisanzwe amareta yose ubiravye afise imvugo imwe ku bijanye n'ibibazo bira biri mu gihugu. Bobo rero bagira icyo nokwita mu gifaransa communication politique. Mugabo twebwe nk'abanyagihugu turaba ibintu biba biri ku rubuga, turaba ibintu biba biri bihari. Rero sinibaza yuko bajije umukuru w'igihugu canke leta muri rusangi yuko ibyo bavuga bashobora gutanga ibyemezo, ntibashobora kubitanga kuko ku rubuga ibiboneka n'ibiri mu maraporo bitandukanye cyane n'ibyo bariko baravuga. Nico gituma twebwe twibaza yuko iyo twe twita ko ari imvugo ya politique kugira gusa ngo abantu bahumurize abanyagihugu.
Mwitangazo mwasohoye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mwagaragaje ko leta ikoresha imvugo ebyiri kubijyanye n'ikibazo cy'inzara mu Burundi. Icyo mushaka kuvuga ni iki?
Nico rero kuko leta uravye neza mu mvugo yayo yo yirahakana yuko atanzari hari. Nibyo umuntu abona nibyo yemera ira ibifata kumengo ni ibintu bitoyi cyane. Mugabo twebwe mu mashyirahamwe yacu tuvuga tuti yuko ibyo bavuga kubera bo barara bafunguye bo badashonje atangorane bafise. Mugabo ntushobora gufata igihugu nk'Uburundi uno munsi ari igihugu giharugwa mu bihugu bya mbere bikenye ku isi, abanyagihugu batagifungura, abanyagihugu bahunga kubera inzara, abandi bagapfa kubera inzara. Umuntu agacapa ngo ibintu bimeze neza, twebwe tubifata nk'ibyo ko ari ibintu byo gutamba abarundi ku muvyimba.
Kuri mwebwe se musanga icyo kibazo cy'inzara cyangwa se ibura ry'ibiribwa kifashe gite muri iki gihe mu Burundi?
Sishyiramo urikomere ibivuga, sinagenda bivuga, ni leta ibivuga yinyegeje hamwe n'amashyirahamwe asanzwe ayifasha. Nagomba ndabahe urugero rw'amaraporo atatu leta kandi yemera nayo nishigikira. Ubwa mbere ishyirahamwe OCHA ni ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kuraba ibyo gufasha abarenze rya ONI ryarasohoye icegeranyo itariki 19 z'ukwezi kwa nzero, kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Mwico cegeranyo leta yaracemeje nayone yavuze yuko abanyagihugu ibihumbi bishika kuri 3,700 hafi abanyagihugu ibihumbi 4 bamaze gupfa bivanye bapfuye mu mwaka w'2016 bivanye n'ikibazo cinzara hamwe na malaria. Ibyo byose bikaba byaturutse bifise imvo zibiri. Imvo ya mbere ni imvo ivuye ku ruzuba kubera ihindagurika ry'ibihe. Imvo ya kabiri ni kubera ifashanyo ziza mu gihugu zagabanutse ku rugero rurengeje, urugero rurenga ku bice 50%. Ikigira kabiri ni uko bavuga yuko mu ico cegeranyo leta kandi yemera nayo babwiye nuko abanyagihugu imiliyoni zirenga 3 bakeneye gufashwa byihuta. Leta yasavye imiliyoni 73 z'amadolari, ni ukuvuga amamiliyaridi yababa hafi 180 y'amafaranga y'amarundi akenewe kugira ngo igihugu gishobore gufashwa. Ikindi nacyo nagenda babwire cyavuba cyane cyo mu ndwi zibiri ziheze, inama nshinga amateka y'u Burundi yaremeje icegeranyo cyagizwe n'umugwi w'abashinga amateka w'amaho uraba ibyo burimye n'ubworozi. Icyo cegeranyo yakigize mu mu ma province 12 aho basanze umwimbu kuri sezo a wagabanutse ibice birenga 40 kuri sezo B naho ukazogabanuka ibice 50 murumva rero ko ibintu bitoroshe
hanyuma se bwana Rufyiri leta cyangwa se guverinoma yunguka iki iyo ishatse guhisha ko ikibazo gihari
iyo ni ingwara iri mu mareta yose si leta y'u Burundi gusa ni murambabarira ni leta ubirabye neza igomba ivuga igomba ivuga yuko ibintu byose bimeze neza twebwe turavugana nabo tukababwira yuko burya kubihisha kandi biboneka atacho bari kubarafasha abanyagihugu abanyagihugu bakeneye gufashwa twebwe nivyo tuguma dusemerera tubasaba n'ubu uya ku munsi wa gatanu heze twararungikiye urwandiko umukuru w'inama nshingamateka n'inkinguza amateka turaha amakopa abantu batari bake tubabwira ibitari bike bategezwa gukora kandi twarabonye ko rwabashikiriye rero tukibaza yuko aho guhakana yuko inziri kwirasha kandi umwotsi uboneka nibaza ko bukwemera kabi kuko barakuze kandi nacyo bibagira ni hamwe nyene usanga abantu baguma barondera kwihagarara ko kandi mu by'ukuri ibintu bitameze neza sinumva simbona inyungu nimwe leta igira yo guhakana ibintu bihari nico gituma mbere mu rwandiko twandikiye umukuru w'inama nshingamateka twamushimiye cyane kuko twarabonye ko yakoze ikogwa gihambaye naho bitahora bikunda gushika kenshi twaramwandikiye urwandiko tumushimira kuko yarashoboye kugira uyo mugwi uragenda mu gihugu uratanga icegeranyo hanyuma ikigira kabiri baratuma ko umushikiranganje w'amagara y'abantu arabihakana ko atabantu bariko barapfa kandi abantu bashika ibihumbi 4 barapfuye amabiri mu maraporo ya OMS biboneka bigaragara rero ntitwumva ugo rukundo leta yo bikunda abanyagihugu bariko barapfa mu gahe kava kwa 5 ari kwarapfa simbona ugo rukundo rwarigo rero kwinama nshingamateka yabyemeje kandi kabikora nagira mbere cyenda babwira yuko mu nama shikiranganje yabaye ku munsi wa gatatu itariki ya mbere n'itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu hafashwe ingingo yuko bakura ko amatagisi kubifungurwa biva hanze ibyo mwishira hamwe uri kome n'amashira hamwe dusanzwe dufatanije mwibi byo kugwanya ubuzima buzinzwe twarabikoze kenshi twarasavye kenshi tuvuga yuko abanyagihugu bugarukirwa leta ikabigira mugabe kamera kwirabihakana iminsi yose rero abandi murabona yuko iyo hapfuye umunyagihugu umwe urabona ko amaraso y'abategetsi ahagarara mugabo twebwe iwacu abantu bashobora guhakana yuko abantu 4000 atari nk'ikiza kiba kiri mu gihugu iyo bamaze gupfa ibyo twebwe biradutera ubwoba cyane nico gituma ibintu byo guhakana kugira gusa ngo kingirwe inyungu za politike ibyo bintu twebwe twiyumvira yuko iko atari byiza na gatoya nico gituma twifuza yuko aba banyepolitike bose baba muri opposition iba leta bose bari bakwiye guhangayishishwa n'iki kibazo abanyego bariko barapfa mugabo umwe ntacyo bibabwiye bose
bwana Rufyiri
baba muri opposition ya politike abo abayitwara
bwana Rufyiri uwo mubare w'ibihumbi 4 nuwo abantu bapfuye baziriki
si Rufyiri abivuga cyangwa urikome uko ndabivuze biri muri raporo ya OMS aho abo banyagihugu bapfuye byavuye ku mvo zibiri malaria yateye mu gihugu kidasanzwe hanyuma mugabo kandi bikava no kunzara n'izo mvo zibiri mugabo iyo mvo izo mvo zibiri nazo zirafise inkomoko yindi ni inkomoko ivuga ijanye nuko amafaranga aja mu ivyo bisata yagabanutse
ariko umukuru w'igihugu niba wamwumvishije yavuze ko nta muturage cyangwa se nta munyagihugu urapfa mu gihugu yishwe n'inzara
none se ndababwiye raporo ugirizo raporo ni Rufyiri yazikoze ibyo arizo byose OMS murabizi ko ikorera ngaha mu gihugu cacu siniyumvira yuko buhava bavuga yuko ibyo bintu atari byo byisomere namwe raporo irahari murabe no kuri site ya OCHA canke site ya OMS canke murabe mu raporo Oricom yasohoye kuri site yayo ya Oricom izo raporo zirahari kandi nagira ndababwire yuko tumaze iminsi uko turishyurirana n'umushikiranganje w'imigenderanire ubundi n'ayandi makungu biciye kuri bwa buhinga bwa none Twitter umushikiranganje ntabihakana w'imigenderanire we wavuga ngo ni quelque personne ngo nabantu atari benshi biravye niko agomba kuvyita mu gifaransa no bavuga ko ari relativiza mugabo ntabihakana rero nibaza ko amatwita yiwe saya kera mu yarabye kuri Twitter yiwe murazibona ni zabaye haheze indwi n'inusu mbere indwi yonye nimwe abivuza byemeje sinumva rero nababwiye yuko burya abanyepolitike bo bagira ico no kwita communication politique baba bagomba kubwira abanyagihugu amakuru bashaka ko bawumva gusa mugabo ukuri koko ndazi ko bakuzi nabo ikimenyamenya nuko usomye itangazo inama shingamateka yasohoye mu ndwi heze y'impapuro 10 barabyemeza neza yuko hari kibazo kidasanzwe cinzara sinumva rero uwundi muntu yo bihakana ikintu yo bayitwaje
iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twagihariye ikibazo cy'inzara kimaze iminsi kivugwa mu karere ka Afrika y'uburasirazuba cyane cyane twibanda ku gihugu cy'u Burundi umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Gabriel Rufyiri akaba ayobora ishyirahamwe rishinze kurwanya igiturire n'abasesagura umutungo wa leta Olicome kuri telefone dufite abakunzi ba radio ijwi rya America nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kibazo Willy mwirwe neza
Mara
uri hehe
yewe ndi mu giteranye
ikibazo cyawe
ikibazo afise
Hello ndakumva
kibazo mfise ibyo bintu by'amafoto biri kwa barerekana ukuntu mu Burundi hari ibintu by'inzara abantu biko bise n'inzara ari beza yewe niyote yuko rimwe na rimwe baba babeshya kubera inzara yego inzara turabona yuko inzara ihari mugabo si nyinshi cyane mugabo nk'ubuya yari cyane nk'igabanuka mugabo nta bantu benshi nta bantu bafashe nabo nigeze mbona hano merere
urakoze wiri kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya bwana Rufyiri aragira icyo abivugaho reka dufate na Pacifique mwiriwe neza
mwiriwe
uri he Pacifique
ndi Bujumbura
ikibazo cya
cyanje na jewe nagira mvuge ku bintu bijyanye n'ikibazo cyatewe n'uru ruzuba hanini mugihero no zuba kwatse ari guishi natwege byadushikire gose nk'abarundi cyane cyane nkaba nashaka kuvuga ku bintu bijanye n'abanyeshuri nka twege dusanzwe twiga muri kaminuza dusanzwe twirihira amafaranga twirihira ukuntu tubayeho ugasanga tubayeho mu buryo butandukanye turapanze amazu tubamwo tukongera tugahiga ukuntu twobaho kugira tubashe gufungura misi yose ubucu usanga ku isoko ibiciro byaragiye birahinduka ubwa mbere nk'ibiciro twahora dusanga nk'ikiro cy'ibihage cyahora kigugwa hagati y'amafaranga 700 to 900 ubunya usanga caraduze kisigaye kigugwa hagati y'amafaranga 1,600 n'1,800 urumva ku bintu bijanye n'ivyonya by'ibiciro rero twe twovuga yuko byadukoze ko gose ibiciro byace biduga cyane bivanye n'ubwo zuba rwateye ntituramenya neza yuko mu karere kose ibiciro byaba byaraduze cyane nk'uko unya ku rugero turi ko ngaha mu Burundi cyangwa byaba byaduze cyane ngaha mu Burundi gusa
Urakoze Pacifique bwana Rufyiri hari nundi muntu watwandikiye ku rubuga rwacu rwa internet avuga ngo ikibazo cy'inzara cyatewe n'imihindagurikire y'igihe ababifatanya na politike nuko bataza kamaro k'isuka kandi ataniyo berekwa dusenga gusa ngo uhoraho aduhe imvura haraho bikomeye cyane nka za Kenya hariya za Tanzania ho imvura igwa arusha gusa uhoraho aduhe imvura gusa wagerageza gusubiza abantu bwana Rufyiri
kuri ubwa mbere aho nagomba guhuriza n'umukuru w'igihugu ni hamwe nuko ikintu kijanye n'ihindagurika ry'igihe plutôt gibihe ni kintu kiri ku isi yose ibyo nta numwe atabizi twese turabizi ni ibintu biriho ni naco amareta hamagarigwa mugabo nciye nishura no kuba baje gufata amajambo niyumvira yuko umuntu aravye hari gihe ibintu byose bagomba kubigira politike ari bitakwiye kuba politike y'ibibanza urumva hari abantu bavuga amajambo bagomba kwigirira politiki nkuko muri ko murabivuga y'ibibanza mugabo twebwe turiko turavuga ikibazo kijanye n'inzara n'ubukene siniyumvira yuko ibintu bikwiye kujyamo politike n'ukuri jewe no bibasaba bakabyumva nababwiye hariho ibintu dashobora gushiramwo politiki ugiye kubishyiramo politiki ubugiye kubyica gose aba rero bashikiriza amajambo nk'uyu uya Willy umengo yavuze ko ari mu kirundo avuga ko atamuntu arabona apfa niki mugabo sinzi yuko ashashobora kuza guhinyuza ikicegeranyo cavuzwe mu nama shikiranga mu nama nshingamateka yabaye mu ndwiheze aho bonyene babyemeje nk'uyu cabona ko ari umunyepolitiki ashatse kwigirira usanga ari mu mugambi wamubwiye ibyo yivugira gusa mugabo ntashahe kuvyemeza ibindi nabyo inzara irahari ya yahejeje gushikiza ijambo ubwira kabiri yabivuze nta wo bigaruka ko nabibabwiye ikigira gatatu kuyu ashikirije ku kijanye nibyo yanditse avuga yuko no mu karere hari bibazo by'inzara n'ubukubera byavuye ku ruzuba ngo ababyitira politike niki birumvikana mugabo nagenda babwire yuko nkuko nari ko ndabivuga n'ubu ndabisubiremo OMS ni ishyirahamwe rikorera mu gihugu OCHA ni ishyirahamwe rikorera mu gihugu umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu aravyemeza kandi na leta iravyemeza n'ikimenyamenyo ko ndabibabwiye nuko basavye imiliyoni 73 z'amadolari kugira ngo bashobore gufasha ikindi naco mpejeje kubabwira nuko leta yarayifashe ingingo y'ugukura kw'amatagisi kubidandazwa biva hanze ivyo byo kandi baravuze ko abantu bashonje gusa ico batemera bobo ntibemera ko kwari kiza mugabo twe tukavuga tuti ntibishoboka yuko hamaze gupfa abantu 400,000 bishwe n'ibintu bazi amaraporo yakozwe bemera nabone mugabo baca ku ruhande kubera inyungu za politike z'umuntu canke z'akagwi k'abantu batarenga ijana bagaca barondera kufukera ibintu ibyo rero nibyo mvuga ko ari maronetete hari maronetete politike mumbabare ndabivuge gucyo oya si byiza rero ko abantu bakingira inyungu zabo giti cabo kugira ngo abanyagihugu babibagire twebwe ishyiramo rikomere imaze imyaka irenga 15 ririmo ibi bikogwa barabizi barazi ngene tuvuga barazi ngene dukora sinibaza yuko twebwe hari inyungu politike turiko turaharaniramo ibi bintu tuvuga ibintu uko biri kugira ngo abantu babikosore niyo tuvuze ibintu turatanga ibikogwa ibyokogwa leta irabikora bimwe ibindi ntibikora nk'ibi bijanye no gukora kw'amatagisi twari twabivuze kuva kera mugabo leta yo gukora kw'amatagisi ahubwo yaciye irondera inguma ingene ivyo bintu gume bituze kw'amatagisi
Bwana Rufyiri harundi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika watwandikiye ku rubuga rwa Facebook usa nkaho yemeranya nawe avuga ngo hahaha ngo ntabarapfa ngo namwe murakabya rwose ubushize havuzwe abantu batandatu bishwe n'inzara ibubanza ngo kerekane babyaravuzwe ari hanze y'igihugu ngo nariko nemeranya nawe ko bigendeka kuko we aracyabironka ariko twibuke ko hariho abahunga inzara
Icho kirakomeye cyane kuko twebwe mu itangazo twasohoye haraheza ukwezi twaravuze abantu babiri bo muri commune commune zone Musaga ku musozi wa Kamesa hapfuye abantu babiri bishwe n'inzara hanyuma abandi muri commune Gihanga hapfa abantu umunani twarabishize mu itangazo ibyo namakuru twahawe n'abatwara bajya bo hasi bo twitereza administrative roko barabitubwira barabitwemeza neza mugabo kubera ibibazo byo gutinya usanga bimwe bita solidarite gouvernementale nta numwe yemera kubivuga kuko niwe ndababwira ntibemera ko ibyo bintu biri uko mugabo twebwe ntitubivuga kugira ngo nkuko bakunda kubivuga benshi ngo tujye mu bacyoza igihugu nkuko bivugira mugabo twe tubivuga dufite intumbero imwe no kugira ngo leta bifatire ko ishobore kugira ikikoze kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka gahengwe kuko sinumva umuntu yunguka bihozwe binumwe sinumva umuntu yo gukubariwe nta numwe mbona uwunguka wenyene njewe nokwita ko ari gwanka byago niwe muntu wenyene yo kunguka abona bo sinibaza yuko umuntu yo bafata ku mwanya muremure reka rero twese turabinyene twokora kugira ngo ibi bibazo bihari by'inzara bihere.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi Olivier mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi muri Nairobi muri Kenya.
Nairobi muraho.
Turaho turashimye.
Ikibazo cy'inzara aho ngaho naho kiravugwa?
Okay, ikibazo cy'inzara kirahari kandi ho kirakataje cyane.
Mm.
Ego ni nacho naringiye guterera ko njya ku Burundi hari mu 2014 kubera karere k'iwacu byasanzwe mvuka mu Kirundo byaragaragara ko kama kabamwe intoze kabamwe ingorane z'inzara cyangwa se kabamwe ingorane z'ubukene nitamo kwerekera muri South Africa kugira mpave mbona ko hari aho na kuyungunganya nageze mu Buganda nsanga ikibazo cy'inzara naho kirahavugwa ubuhoho nibaza ko kuba cyakomeye kubera n'abariyo harabagenzi byo basinatiye bambwira ko atari heza ngo bifuza kuza muri Kenya.
Olivier, ni ukuvuga ko wavuye mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi uhunze inzara?
Nuko nyine nabona ko inzara itahoroheye amamitamo kuvayo kugira njye gushakisha aho nubona ko ubuzima bwokoroha.
Ndaho komeza igitekerezo cyawe mu magambo make.
Okay, mu magambo make ndavuga ati ubu muri Nairobi uko bimeze muri Nairobi ibintu byaraduze cyane byagiye biva dufate nk'ibi bintu by'ibikomugwa nk'ikiro kivu cyagiye kiva ku 40 kiradugu bushigeze hasi ku 60 ibintu by'ibirayi ibintu mwe n'ibyo byose ibintu by'ibikomugwa byose byagiye biduga so hari ikintu kimwe rero rimwe na rimwe ugenda usanga abantu bagenda babifatanya ihindagurika ry'ibihe bagenda barifatanya n'ibintu bya politiki uko nk'ibi bihugu nka Kenya za Tanzania urabona n'ibihugu biba bihagaze neza tuvuga muri politiki rimwe na rimwe kwa raporo y'ibindi bihugu tuvuga rero yuko inzara nayo yadutse mu bihugu iyo bidananye na politiki umva bavuga ko izanana na politiki niyo baza ko baba ariko bafite ukundi kuntu bagomba kuvuga numva ariko nubasha kuvuga urumva inzara ntiri mu Burundi gusa inzara iri mu Buganda iri mu Rwanda iri muri Tanzania iri muri Kenya iri muri Somalia za Mozambique hose za Zimbabwe harabagenzi usanga dufiteho bagenda batubwira ko ibintu bitameze neza igitekerezo mu Bugakarere.
Urakoze Olivier i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Reka dufate na Jean Pierre mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego ikibazo cyane ni iki none ko bavuga ngo muri Afrika ko inzara yari none aha mu Burundi ko byabaye ndase ko mbona leta yavuze ngo ntikeneye imfashanyo. Ikibazo cyane ni iki kandi nacyo ko bavuga ngo mu ntara ya Bujumbura rirare abantu bitamo Kamesa yuko hapfuye abantu babiri nanjye nkaba mva muri iyo ntara nyene nkaba nzi abantu bashika batanu bamaze gupfa ibyo two bisigura gute. Ikibazo cyane ni iki?
Urakoze cyane bwana Rufyira.
Nibaza mpereye kuri Olivier ari muri Kenya. Nuko nuko ibyo avuga mu bisanzwe nabivuze birahari hari kibazo cyihindagurika gibihe mugabo nico kibazo erega ni kibazo c'amareta ni ngombwa ngo abantu babyumve ntuzoza gusaba umunyagihugu asanzwe ngo abari waza gukora ibijanye n'ihindagurika gibihe leta ni itanga umurongo mu bintu byose ico ni ikintu cyumvikana kandi jewe naragiye muri Egiputa imyaka myinshi narabonye muri Egiputa nta mazi bafise mugabo murabe ibiciro byo muri ibiciro by'umuceri cyangwa by'ibiharage muri ivuba koresha muri Egypte n'iryo b'importa mugabo usanga ibiciro byaho bigabanuka inshuro gatatu ku biciro biba mu Burundi reka mvuga u Burundi kuko nibwo turiko turavuga uno munsi none ibyo mwemwe bisigura gute ama batigira baronka imvura no munsi numwe twebwe turonka imvura amezi 9 ku 12 ibyo bintu hari umuntu yo bisigura nico kimwe twita rero mauvaise gouvernance ibintu by'intwaro mbi ico ne akabona ko nakazi kare tuzaza kazi kumunyagihugu hanyuma ibi bya Jean Pierre avuze nibaza ko ashaje no bivuga ko nibaza ko ari byumvikana abantu barapfa gusa no kumenya yuko burya urabona nk'umugwayi wa sida sinzi ko mwese mwabizi muri abagwayi ba sida ngene bameze nk'umugwayi wa sida ataronse ibintu afungura cyangwa umugwayi wa malaria akagwara malaria ntiyivuze kandi ntashobora gufungura ubwo nyene aca songwa acapfa nico gituma mwumva haca haba ibyo bibazo rero nibaza yuko dukuye kwita ibintu ko biri kugira ngo dushobore gutora umuti nico kintu nibaza burya abaganga barabizi gusumbya twese iyo umuntu amaze kumenya ko agwaye agashobora no kuronka ingene yivu akashobora no kumenya ingene ashobora kwivuza burya batamaze gutangura intango y'ugukira twebwe natwe rero dufise ingorane twe turagwaye mugabo nitwemera ko tugwaye urumva nidushobora no kurondera umuti kandi tutemera ko tugwaye iyo niyo ngorane nibaza ya mbere ihambaye cyane mbona ko twe dufise mu gihugu cyacu
duhereye kuri icyo kibazo cyangwa se kuri urwo rugero warutanze rw'abarwayi ahanini bitaba Imana kubera kubura ibyo barya icyo gihe ababishinzwe bavuga ko bishwe n'uburwayi
nibyo bavuga mugabo ndabahaya akaruro k'amaraporo ya OMS amaraporo ya OCHA n'amaraporo ya inama nshingamateka y'u Burundi izo raporo zitatu ni raporo atanu ukwezi zimuhoze zisohotse ni muzisomere muzirabe hanyuma n'abandi bazisomere bazirabe nibaza ko petetre nk'abanyagihugu babibabwiye ivyo za raporo ntibabyumva mugabo hariho abavyumva babikurikirana ivyo ni ibintu biboneka ikindi nacyo ntushobora guhisha ibintu biboneka bigaragara abo bantu mwe mwiyumvire abantu bashobora kugwara malaria ku miliyoni 10 ziri mu gihugu zirenga gatoyi mwiyumvire abantu miliyoni 7 nibo bagwaye malaria mwabo bantu miliyoni 7 ibihumbi 4 hafi nibo bapfuye izo ni raporo za OMS zasohotse mu kwezi twaraye turangije kandi leta ntibihakana nayo babwiye kuko baravyemeza nabo ntibabihakana mugabo kubera atacho bibafasha kubivuga ahubwo babinigira mu meshi ntibemera ko bivugwa ucume ngo ni ibintu bisanzwe na harozo twuma dusemerera tuti nyabuna nyabuna niba nibemeze yuko malaria n'inzara byahindutse ikiza mu gihugu kugira ngo abantu bashobore kuza gufasha nico duguma tuvuga kuko kubihisha nabivuze nta kintu na kimwe bishobora kungura igihugu
urakoze bwana Rufikiri akaba ayobora ishyirahamwe Olcome mu gihugu cy'u Burundi kuri telefoni dufite kandi Claude mwirwe neza
ahoro na mahoro
uri hehe
uri mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cyawe
kibazo twagomba kubaza umutumire nko kubona umutumire yaragabanije umuriro nuko yahora akora oba hahindutse iki ikintu twumubaza cya mbere no mutwaye arabukunge ne ibi turire biribwa ubusurabye kiro cy'isuka ni 3500 ubufuku gugwa hagati 160 140 kandi usubiye inyuma kuraba abo barufiri ibusanga isukari hanini nariyo bayitandaza abafisa mari mantasiyo ngaha a oyindi hariya a yindi hariya none ni kubera iki bo batafata ngo bakorera abanyagihugu rufiye aho ratwereka imico myiza akajya mwibarabara nata muntu yamukurikira akifatanya akagira nturunani nturugendo rwa wenyene ubukataka ibikora habuze iki
rufiye udandaza isukari
Allo nibaza nkeka ko yanyitiranije jewe nta sukari ndandaza sinibaza yuko ndayidandaza ara mugabo arashobora kubi kuvyerekana hamwe yo bafise ivyemezo nibaza ko atangorana yo bivuga kuko naje we sindi hejuru y'amategeko
Claude Rufyiri arakumva
Yego hanyumva none ko yahora afata akifatanya ubu bikorwa vyiwe turiko turaraba mengo ntaca kibinezwe ko no kuvuga acha kivuga ntaca terera ituna kimubona mbere twa tuzi ko nishira mu cyo cyo baryarugaye arasubira twibutsaho yo bakorera ubutumu tukeneye ko tumubona turaba ku mapankarte ntana hagikorera ntakivugwa n'abakozi biwe sinzi yo bagiye arakuye kutubwira akatuvugira nuko bwa mbere yaho ravuga akitanga imyerekano itaraba urakangurira tukaje imbere mu gubugu atwe tumwumvise no munsi ku radio kuko ku radio z'igihugu nta nimwe akivuga ko abakwiye kutumenyesha rero ahantu yagiye nimba yagarutse kutuvugira aturaba inzara yatubembeje ibiharage igihumbi n'amajana umunani kirundo byahora bigugwa amajana atanu muri iki gihe ubu kigugwa igihumbi n'amajana atandatu rero nta kintu ashobora kubona coba gike gikwiye gukorwa vraiment akaba nimba nawe yagiye mu banyepolitiki akabitubwira tukabimenya kuko tumvirije imvugo yiwe yarahindutse umuntu abanyagihugu akivugira afite ingufu n'ishaka asoma raporo zasohowe n'abandi raporo ziwe ku rubuga rukana bumenya ubudaciye ubwenge ntushobora kugisoma usanga bifobetse ukuntu jambo interano yanjye yari
urakoze cyane Claude bwana Rufyiri buretse gato gusubiza Claude mfate na Joseph hanyuma ubasubirije icyarimwe Joseph mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe ikibazo cyawe
ndi mu Rwanda ni mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cyawe
najyango mu ndamukiriza umutumire
mu ntara y'amajyepfo mu minsi ishize umunyamakuru wacu yatubwiye ko hari abaturage bamaze iminsi basuka kubera ikibazo cy'inzara kifashe gitahunga
icyo kibazo nyine kubera ko n'umunyamakuru nawe yabashije kwisurira abaturage bakabimusobanurira neza ahubwo ni uko nyine abanyapolitiki bo batemera ko icyo kibazo kiba gihari
hanyuma ikibazo bari ufite ni iki
nagira ngo mbaze uwo mutumire Rufyiri inyungu abanyapolitiki baba bafite mu kuba bavuga ko abaturage nta nzara baba bafite ubwo mwiyo politiki yabimariye icy'abanyagihugu
urakoze cyane Joseph bwana Rufyiri
ubwa mbere nagomba nshimire Claude kuko ndakunda umuntu avuga ibintu biri ku mutima kandi akabivuga atanyungu za politike ashizemo mu rundi nk'ubu ndamwumvirije uyu avuze ari Bujumbura avuze ibintu biri ku mutima wiwe kandi birumvikana nico gituma jewe ndamutahura avuze ko mpereye kujya by'isukari nari nishuye ikibazo afise birumvikana nk'isukari barayidugije bayikura ku 2008 ja ku 2002 mugabo iyo sukari kugira ngo yironke igugu 4000 naho ntushobora kuyibona ni nk'umuzi wibuye ariko kandi ugacusanga abayironka nabo bakuru nyene gusa n'abadandaza bakomakomeye nico gituma navuze ko bivuga avokonetete abivuga n'umutima wugurutse hanyuma akavuga ati barashonje ntutikibavugira jiwe naho ranja mwibarabara je nyene ndiko ndabavugira nibyo ntiyabeshe ibibazo bihari arabizi sinibaza yuko twebe twigeze duhindura ingene tuvuga n'ingene dukora kuko ishirahamwe urikome rijejwe ibinyene kandi turabikora gusa sinzi ko azi yuko leta yatanguje umugambi wo kugara amashirahamwe yose atayikomera amashi ibyo mugabo sinibaza ko aricyo bizobafasha namandiko ndabivuga amashirahamwe yacu baracina nata turakora aho tushoboje dushoboye turagerageza ubwo dushobora mugabo si no mubwira ngo twe twaruga twe turacakora twe turakora mugabo nkuko abivuze kandi ndabyemeza nuko uko twakora mbere ubu uya leta ntadishaka ko dukora nkuko twakora ivyo rero siniyumvira yuko leta hari ico bizoyifasha kuko burya nkuko ndagacishe mu gatoyi iyo utagomba ko hari umuntu aguhanura hajya ubufisi ingwara kandi ubufisi ingorane rero bishitse kuri leta yoyo ku isi zose zibaho ku ma leta yose abaho ku isi leta itemera guhanurwa ngo yemere kumvirizwa ikumviriza gusa abantu bavuga ibyigomba iyo leta irashobora kumara igihe kubera inkoho kubera nibindi mugabo je wese nibaza yuko ishobora kugira iherezo ryiza ni mwisi nibaza ko hari uburero bwinshi bwinshi cyane bushobora kuboneka ku isi nico gituma rero twebwe twamaduhanura iminsi yose yuko batokumviriza abantu bababwira ibibajyohera mu matwi gusa n'abami nawo hera muri bibiri ukaraba abatwaye kera imbere yivuka rya Yesu Kristo nibaza yuko ababayeho bakomegwa amashi gusa batumviriza abantu bumviriza gusa abantu babwira ibyo bashaka nti ubutegetsi bwabo ntibwigeze burama nibumvira yuko rero byo bafasha cyane bagiye barumviriza natwebwe tutababwira ibyo bibajyohera mu matwi ibi byiza turabivuga mugabo nibibi navyo ne turabivugira ngo babikosore niyo ntumbero yacu nta ntumbero ya politike nimwe irimo nico gituma rero nagomba narishimikiye kuri jambo aheje gushikiriza uyu
Claude
uyu Claude ego hanyuma Joseph nawe arabajije ati uyu ari mu Rwanda arabajije ati mbega mwibaza amareta afise inyungu yihe kugira ngo ibintu ntibabi ntibivugwe bafise inyungu yukugira ngo berekane ntiba bafise inyishu mugi utagira inyishu iminsi yose uzorabwiye kubaza ikibazo umuntu atashobora kuronka inyishu swat araguhenda cyangwa akakujyagagura kugira ngo muve imbere nibyo bintu bibiri nizo nyishu zibiratanga mugabo ufise inyishu akubwira ukuri kandi akakubwira n'ingene iyo nyishu ishobora kuboneka twebwe rero kubera iyo nyishu idashoboka usanga abantu bahitamwo kugira kimwe no kwita deni kubihakana bakabihakana bakavyanka nico kibazo twebwe tubona kihari mugabo n'ubu ndabisubiyemo izo ntacho bifasha nta kintu kimwe bifasha imi kuko nk'ubu mu Burundi gufise ibibazo bidasanzwe twari kuvuga ibibazo byinshi mugabo yinzara burya ihari kubera ibibazo byinshi bitigeze bitorega umuti n'ubu bitaratorega umuti burya mu gihugu usanga urugero rw'ubushomeri mu Burundi ruri ko ruri ugashye usanga urugero rw'abavuka mu gihugu ubu sinzi ko mubizi umufaso numwe avyara abana yibaruka abana batandatu mu buzima bwiwe bwose mu gihe mu bindi bihugu bibaruka abana batatu kandi ibyo rero mu kubikora bigahera ku bategetsi abategetsi usanga bifitiye batandatu indwi umunani mugabo bobo basharasho bapfuka bati twe turafise ibyo tubagaburira mugabo babagaburira amakuru n'amategeko y'abanyagihugu ejo rero niho bizogoranira bugiyonzara nyambi hari n'ibyo bibazo bindi bidasazwe byo kwaga kw'amatongo no kurimisha isuka mu gihugu ntimuhave mwitanga inzara izoherejo kubera nkuko ndariko ndabivuga ibibazo bituma inzara iba bitari kubitatorega umuti naha rero nibaza yuko abategetsi bokwemera bagahanurwa ntibaze bararaba gusa ko umuntu ababwisho badashaka aca hinduka umwasi siniyumvira yuko ibyo bintu hari ico bizofasha igihugu nabo ntacyo bishobora kubafasha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi Washington. Turi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Kazungu wiriwe neza.
Mwari neza Edi Rwema.
Uri he?
Mu Burundi.
Ikibazo cya?
Yego me nagira mbanze kuramutsa umutumire.
Nagira amahoro y'Imana n'abantu murakoze.
Yego hanyuma nyakubahwa mutumire hariho ibintu bimwe bimwe tuza turabona twe turi mu Burundi biteye agahinda ahonye reka tuvuge kuri iyo nzara nyine mukuru w'igihugu yaravuze ari mu ntara ya Kirundo muri iyi ku munsi wa gatandatu, aho yavuze ko ko twebwe mu Burundi bikigendeka ata munyagihugu ari yicwa n'inzara. Sinzi ko nihenze ugabo amatwi uko nabyumvirije mu binyamakuru iryo jambo yararivuze. Hanyuma tugaca tugaruka no ku myiyerekano yabaye kuwa gatandatu, aho bashize imbere yaba sinzishajejwe umunyamabanga sinibuka neza ishajejwe ahagaze mu bimakambo menga nimba atari mu Rumonge, yavuze yuko Ububiligi ariwo mwasi w'igihugu cy'u Burundi, urwaruka rwose rubeho ruzi yuko umwanzi w'u Burundi atuma amabi yose aba mu Burundi ariho ari Umubiligi. Mbega noneganya kubahwa mutumire mereye kuri icyo cya mbere, koko nta muntu nta munyagihugu w'u Burundi arapfa yishwe n'inzara. Ko twumvise igihanga ngira ngo no kuri iyi radiyo byaraciyeho, aho batubwira yuko hamaze gupfa abantu batari yereze baki, aho tuvuge igihanga muri bubanza gusa ntitwizwe turaje ahandi. Koko ibyo guhisha umwotsi inzu iriko irasha mubona mwebye ibyo bizoshikana hehe igihugu cy'u Burundi? Hanyuma icyo kijyanye n'imyiyerekano yabaye
Kazungu twumvikane, turimo turavuga ku kibazo cy'inzara, ikijyanye n'imyiyerekano tuzagishakira undi munsi ukivugeho, ariko reka bwana Rufyiri asubize ikijyanye n'inzara ubajije. Urakoze cyane kuba wafashe umwanya kugira ngo tuganire. Bwana Rufyiri.
Ego, nibaza ko ibyo Kazunga avuze birumvikana ku abategetsi barabihakana yabivuze, mugabo na maze kucishura ikibazo nk'ico cabajwe n'abantu benshi. Mugabo jewe navuze yuko ibya politike bitoza birajamwo cyane z'inyungu z'abanye politike, hakaca hibagirwa inyungu z'abanyagihugu. Baba muri opposition ndabisubiyemwo, baba abatwara abo muri opposition, bucyo tubasaba nuko mu bikorwa bakora baza baratubwira imigambi bazanira igihugu kugira ngo ibibazo bihari mu gihugu bihere, batubwira imigambi yumvikana ifadika, nibyo tubakeneye ko icyo no kwita communication politique bagire babwire abanyagihugu, kuko nibo bazoca beza bagaforsa leta canke bagasa nk'abatera igitutu leta, nayo ikacizana imigambi myiza. Abantu rero aho kuguma bagwanisha imigambi, bakagwanisha amaproje, bakagwanisha amaprogramme, usanga bigumira mu bintu by'amasloga politique gusa afatiye kubindi mugabo atari migambi ijanye n'ibishobora gutuma abanyagihugu babaho neza. Burya niyo ngorane je mbona ikomeye dufise.
Urakoze
muri leta nabo rero bo nibo babazwa iby'igihugu byose, babimenye babyumve, nta wundi muntu ushobora kubaza ibintu by'igihugu biri kubira batari bo.
Urakoze bwana Rufyiri, reka dufate Irakoze mwiriwe neza. Irakoze uranyuva? Irakoze uranyumva?
Narimo ipakarorero.
Irakoze ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko dufite niyo nkuru. Mwiriwe. Uri hehe?
Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Kamande mu ndamukiriza umutumire.
Narakumva.
Gira amahoro y'Imana n'abantu.
Mutumire nashaka ndababaze ibi bintu byihindukire hindagurika ry'ibihe. Iyo bibaye none hari igihe abantu baca batangura kuvuga ngo ni inzego ibiki ibintu ngo ugashaka kubeshyira nk'abategetsi bamwe hindagurika ry'ibihe. Iyo bibaye nko mu karere kose ukaca uzanga none ubona aho biki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke, cyane nk'imigambi mubona nk'abategetsi boshyira imbere kugira ngo iyo habaye ibyo bihindagurika ry'ibihe abanyagihugu baronke baharonkera koyo kiyo bibaye mwabo niyo migambi yo bigiye murakoze
urakoze niyo nkuru bwana Rufyiri nubwo utari umuhanga mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe wagerageza mu magambo make ya gusubiza icyo kibazo cyane iyo nkuru
ibi nibirinda gusaba ubuhinga munyakuba bamenyesha makuru nibintu bisanzwe bizwi ingene bikorwa ku isi yose no mu bugaragwa mpeje kubaha karorero ko mu gihugu cha Egiputa ingene babayeho bo bama mu bugaragwa bw'imyaka yose mugabo barabaho kandi bagakoresha amazi avuye iwacu ya Nile bakabaho rero ndemeranya cyane kandi ashimiye cyane uyu muntu ajije kubaza iki kibazo kuko naho yashatse kuvuga ngo turabeshera abategetsi mugabo ndamushimiye ikibazo abaje n'ikibazo cumvikana mu ijambo rimwe rero avuze ati mbega mubonaho kugwa iki ko hari ikibazo cihindagurika gibihe jewe navuze yuko ari ibibazo bibiri ikibazo cihindagurika gibihe kugira ngo gitore umuti ni ibintu bisanzwe cyane baharazi bikogwa abantu batera ibiti hanyuma ibindi bakora baraheza bakashiraho politiki ya irrigation kuvomerera twebwe rero turafise inzuzi turafise ibiyaga turafise ibintu byose bishobora gutuma atanzara yobaho mu gihugu kuko nibihugu nibihugu bitagira imvura bararema ibyo twita relac artificiel bagashiraho ibiyaga bakoze bonyine abantu bikoreye bigakunda bikabaho sinumva rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi dufise amazi yisesa ijoro n'umurango dushobora kuvuga ngo twishwe n'inzara erega ibyo birateye isoni nico gituma twebwe tuvuga tuti ikintu gishize mu mugambo kagira politique birashoboka mugabo igihe abantu bigumira mu madiskuru gusa bivugira mu majambo ya politique gusa ntibigere berekana imigambi ngo bavuge imigambi naho hano twe tunanirirwa nta handi ico kogwa rero nico ubwa mbere nuko boshiraho programme idasanzwe ijanye no ku ijanye n'ivyo mpejeje gushikiriza vya irrigation kuvomerera imirima ikigira kabiri nibi mvutse byo gutera ibiti abantu bagatera ibiti ukaba umugambi eka n'iyindi migambi myinshi ishoboka mwabivuze hariho abahinga babyo babijejwe mugabe by'igihe bitahari n'ingorane muribuka sinzi ko muvyibuka mu Burundi haraheze nk'imyaka 3 baragize programme yo gutera ibiti no gutera ivyamwa n'ibindi mugabo murazi ko amafaranga yose yaciye yigira mu mifuko y'abantu abantu bagirijwe ivyo bintu n'uno munsi nibo bami nibo bategeka ngaha mu gihugu cacu none mwumva ibibazo bitakira ibibazo nico nibaza no mwishura kandi nibaza ko cumvikana mugabo ndabisubiyemo sico kibazo cyonye kicanye n'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi hari kibazo cyo kugabanuka kwa mafaranga aja mwivyo mu bisata by'ubutunzi n'imibano
ikindi wagaragaje nk'imyanzuro wasabaga ko leta yashyira mu bikorwa nuko intara za kwemerera abaturage guhahirana cyangwa se ibicuruzwa kuva mu ntara imwe bijya mu bindi kugira ngo bishobore kugabanya icyo kibazo kinza
ibyo n'ukuri mu bisanzwe hari intara zimwe nka Muyinga na Makamba ababura matari baho bafashe ingingo yuko ibifungurwa byimbugwa mu ntara zabo byitoja mu zindi ntara ubwa mbere ibintu ingingo nkizo ntizibaho ntizishobora gufatwa mu gihugu barenze ingingo zibwizwa shingiro zivuga yuko abanyagihugu n'ivyabo byidegembya ku butaka bwose bw'igihugu mugabo babura matari bagafata ingingo nkizo kandi zikaja mu ngiro murumva ko ivyo ari ibara ku mutemere ibyo rero nka kirundo bose barazi yuko yamamwe ivyo bibazo bijanye n'inzara nico gituma dusaba yuko nk'ibujumbura murazi ko batarima mu gisagara none bavuje ko ibidandajazwa bijayo boca babigenza gute nico gituma twebwe twibaza ko izo ngingo zikwiye guhagarikwa mu maguru masha kugira ngo ntibe leta mu yindi erega umenga ni leta mu yindi ibyo rero niyumvira yuko babikoze narumvise umushikiranganji umunganizi w'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu ariko arabivuga ko twiyumvira yuko ababuramatari badakwiye kuza barakora ibyo bishakiye nk'uko umengo ni leta mu yindi.
Urakoze cyane bwana Gabriel Rufyiri, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira hanini ku kibazo kijyanye n'inzara. Kuri telefoni dufite Ngenda Kuriyo, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo je nashaka kubaza. Mbega ikibazo cy'inzara umuntu nk'ama leta yacu yogikemura gute? Ko mbona ibihugu byo muri aka karere numva ngo hamwe hari inzara ahandi hari inzara, naca nibaza icyo noma leta yacu yaba ariko arakora nta kintu nashaka kubazicara icyo.
Urakoze cyane Ngenda Kuriyo i Bujumbura mu Burundi. Bwana Rufyiri, ndibaza ko iki kibazo wagisubije kenshi, ariko mu gihe turimo dusoza, nk'imyanzuro cyangwa se ibyo wowe ubona leta ikwiye guhita ifata nk'imyanzuro kugira ngo ihagurukire iki kibazo mu maguru mashya, ni nk'ibihe ikwiye guheraho?
Ya muri kome yatangwe kwivuga ko byonyene hariho ibyo abanyepolitike bari ibu bari mu biganiro Arusha bashikirije hamwe n'umuhuza William Benjamin Mkapa, bavuze yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere yemere yuko iki kiza cinzara kiri mu gihugu. Hanyuma higira kabiri basabwa nuko bashira mu ngiro ibyo amakunga ariko arabasaba kugira ngo bashobore gufasha, cyane cyane ibyo bavuga byihuta tubona ko ari n'intango ya byose, nuko ibiganiro bihuza bose kugira ngo ama imfashanyo zahagaritswe ari biri mu nkomoko ya mbere zisubire kugaruka, kuko nababwiye ko ibice birenga nka 72% mu bijanye n'imfashanyo byahagaze. Mwumvise n'inkuriki n'ingaruka mbi byaciye bigira, ibyo rero byoheza bigafasha cyane ikibiganiro. Rero nico kintu ca mbere twebwe tubona, kuko burya nta muntu ashobora gutorera umuti bibaza ariko ariruka, ntibikunda. Uyu muntu atorera umuti bibaza yatekanye. Abarundi rero nibaza yuko ikintu cihuta ca mbere ubwa mbere mwana maguru mashasha nuko ibiri mu rirya tangazo umuhuza yasohoye yo bo bishira mu ngiro. Ikigira kabiri nibaza ko cihuta cyane, harakwiye kuba ico nokwita inama ico nokwita conference international, inama mpuzamakungu kubijanye nihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibibazo by'inzara kugira ngo mu bihugu byacu kurumva no mu Burundi birahari no mu makungu no mu karere bikaba biriho. Iyo nama rero Burundi bukayitegura bugafatanya n'amakungu kugira ngo ico kibazo cigwe cyane, kuko turabona ko mu Burundi honyene ubu biragoye gose. Ikigira gatatu nibaza cokogwa
unasoza
yego sozera, ikigira gatatu cokogwa nuko twibaza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo bumvikane n'amakunga bahagaritse imfashanyo, ukunge ni imfashanyo zotangwa zidaciye muri leta, kuko amakungu yagiriza leta yuko baca bayiba. Leta rero ko yumva batayizigiye kwishe yiba ayo mafaranga, ni barabe ingene amafaranga yoshikira abanyagihugu bashobore gukora ibyo bikogwa amafaranga yahora akora, kuko niboca batana n'ikigazuzo ngo abanyagihugu babibagire. Sinibaza ko aricyo byoshobora gufasha abanyagihugu.
Urakoze cyane bwana Gabriel Rufyiri, umuyobozi w'ishyirahamwe Olukome, kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Wakoze cyane bwana Rufyiri.
Ahubwo nimwe mwakoze, kuko abanyagihugu nibaza yuko hamwe nabo na leta yuko bumvise ibikwiye gukogwa nibindi nibagira umutima usanzwe uranga abarundi kuva kera wo gufashanya ndazi yuko nibindi bizoshoboka.
Nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nange Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.